Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 2 na 76 amajana 78 amajana 261 sit wezi tatu akaburungu lig agakwego iteka akaburungu bi Facebook lig iteka tweet @ lig iteka
Cobra! Muravzo! Mutarare lasha mutarare! Mutarare lasha!
Ariko no hapa nita muruzi! Ngoje mutararo!
Lasha mutarare lasha rikari gwanir! Mutarare lasha! Ndaba sabzi! Ngo lasha mutarare!
Lasha! Utu koga neza! Na mutarare!
I'm not going to go to the house. Wewe ni yega, amurongo raki iki, kata chodu sangu. Sasa ni kuyeye man.
Yo, urakote, imani guhedza gire. Yo, warupfu endore rama wanje. Siyo, simboni ngene no gushimira. Imana yonyene, nizo gushimira.
Nangorame, nikuru muko yaki, imana ndo naki nato.
Tunywere mu Gakuza.